라디오 이슈 대 아메리키 워싱턴 DC. 이슈 대 아메리카 리반다 안녕하세요. 시키즈 위간 뉴스 아디오 목요일이 너무 긴장하고 이 워싱턴 DC 미리 내 잔소리 모두 대자마트위 무시하면 안 되네요. 여러분들 많이 가서 위간 뉴스 아침 더 크리 있어하. 아바니와니 부모 감게 SNL 베메제 미코라니로 카미누자 겨크로 유이만 아가톤 루아사 고기라 아조 쿠이토즈 모마토레 모쿠이기 후 아테카니즈웨 쿠에스 과가타 누 노마카 모브론디
마이리 코라니로 카미누자 리자사 안쿠중 감고아주 이제 쿠인지라 예지나 예이성과자 마토 이디오 부조리 코라 모구시 킨타바론 고무민고 요시미간 주제에코 요두쇼보자 자유라 모브론디 가아주
wano muyobozi w'umugambwe SNL Agaton Rwasa ahejeje gutorwa icyese kuzosekura umugambwe wiwe mu matora yimirije kuba mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka mu Burundi amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyare mu Burundi nkuko twari tubivuza abanywanyi b'umugambwe SNL bemeje mu ikoraniro kaminuza ryo kuruno w'Imana Agaton Rwasa kugira azo kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe mu kwezi kwa gatanu uno mwaka mu Burundi inkuru ijwi rya Amerika ryifashishije abanywanyi bayo mu Burundi musomerwa na Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda
ikoraniro kaminuza ridasanzwe ryo mugambwe SNL ryabereye mu buraruko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura intumbero yayo kwari uguhimbaza umwaka urangiye umugambwe wemerewe gukorera ku mugaragaro no gutora umukandida azoserukira uwo mugambwe mu matora yimirije umushinga mateka agatongwasa arongoye uwo mugambwe yemejwe n'abagize amakomite makuru y'umugambwe mu ntara kugira azobaje imbere mu matora y'umukuru w'igihugu ahejeje kwemezwa mu ijambo rigufi yashikirije wasanzwe ari cegera ca mbere c'umukuru w'inama nshinga mateka yaneguye ingene hari abaje mu matora badatahura intumbero ya demokrasi gwasa anagabisha abo bose bafise intumbero yo gutoba amatora
y'abatware bitiranije demokrasi no gutsinda amatora gusa naho yoba yibwe bituma igihugu gitwarwa nabi maze kikamamo uruhagarara rukomoka ku karenganyo ubugunge agahotoro udatwarira bose ingendo y'umwana n'ikinondo n'ibindi bisa n'ibyo mu gihe rero twimirije amatora biratangaje kumva hari abavuga yuko hoba hari abiyumviye yuko kuyiba aribyo bibereye aho kurondera kw'abarundi bova mu bihe bigoye igihugu cyacu kirimo icyo twubwira mwe n'abo bantu rero kumbure batinya ibyohinduka mu buryo bwo gutunganya neza igihugu ni uko abarundi n'abarundikazi batazobemerera gushika ku ntumbero nk'iyo isuzuguritse kandi iyo nasuzuguza igihugu cyacu
ikoraniro ridasanzwe ry'umugambwe SNL ribaye mu gihe abarongoye uwo mugambwe badasiba gusemerera ko abanywanyi babo batotezwa bagafungwa mbere no kwicwa bakicwa wagiye guhiganira intebe y'umukuru w'igihugu yiyamiriza abagifise mu mutwe ivyo kutihanganirana
nyuma y'iri koraniro kaminuza ridasanzwe ry'umugambwe wacu tugiye kwinjira yezina mu ihiganwa ry'amatora ibyo tuzobikora mu gushikiriza abantu bo mu mihingo yose imigambi twizeye ko yodushoboza twese hamwe gushayura uwo Burundi bwacu abiyumviye ingimba cyo kimwe n'ababoshwe n'amacakubiri yo muri kahise nibateshwe bate kuko igihugu cyacu ntigikeneye ingufu zo gusambura no kwica ahubwo gikeneye ingufu zishyizwe hamwe mu bumwe n'urukundo kugira cyubakirwe ku mushinge w'amahoro buri iterambere rirama kandi rya bose bishinga imizi koko umwe wese arakwiye kandi ategerezwa kumenya ko atawaremewe kugirirwa nabi cyangwa kubaho nabi nta n'uwaremewe gutotezwa andi
umushinga amateka agatongwasa afise akamatera abatware n'abajejwe ubutungane aba basaba ko kugira abarundi babiyumvemwo bategerezwa gutwara bose afatira ku bikorwa bibi bikorerwa inyubako z'umugambwe SNL n'abanywanyi bawo
reka ntera kamo abatware barazwi ishinga no kwiyumva nk'abasuku b'abanyagihugu bavavanure n'ingendo yo kuremereza abatwagwa ibingo rimwe na rimwe usanga mbere ziteye kubiri n'amabwirizwa n'amategeko asanzwe agenga igihugu cyacu nongere ndabasabe kutigira sindabibazwa imvura kimaze ziriko ziradusamburira zidutubirira cyangwa zitwononera ingoro hirya no hino mu gihugu iyo turiko dukorerwa ayo mabi yose aho binashika inyankamugayo zigahohoterwa no kwicwa zikicwa ubutungane bwategerezwa gutunganiriza abarundi atawo buhengamiye birabugora gutumbereza intahe kenshi na kenshi ugata mu mbuto abahohotewe aho guhasha inkorabara
no kuri uyu wa gatandatu imigambwe ibiri ari Yohanake na CNDD yaratunganije inama zidasanzwe z'iyo migambwe mu muji wa Bujumbura ariko iyo migambwe nta bakandida yatoye nkuko abarundi batari bake bari bavyiteze yabaroyize bari cakarongo Yohanake canke Gaspar Kobako avugira umugambwe CNDD FDD urongowe na Ronaldo Nyangoma batangaje inyuma y'izo nama ko bazoja mu matora biyunze n'abandi munani n'abavyifuza gushika ubu abakandida b'imigambwe n'abigenga bazohiganirwa intebe y'umukuru w'igihugu kwigenekerezo rya 20 ukwezi kwa gatanu uno mwaka wa 2020 bagera kuri 12
ubu iyo yari inkuru y'ijwi rya Amerika ryifashishije abanywanyi baryo musombewe na mugenzi wacu Desire Hatunimana ari Kigali mu Rwanda Leta y'u Burundi ibicishije ku busekwezi bwayo mu gihugu cya Uganda yanke abanye politike batandatu gutabuka bo barimwo Honorable Jeremie Ngendakumana yahoze atwara umugambwe uri ku butegetsi bari hahunze mu mwaka wa 2015 bamaze kwiyamiriza kwitoza kwa Perezida Petero Nkurunziza mu kiringo kigira gatatu Ngendakumana yemereye ijwi rya Amerika ko yabujijwe gutabuka eruka gutangaza ko ashaka kugaruka mu gihugu gusubira kubandanya ibikorwa vya politike ibindi kuri inkuru twumviriza mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru
amazina atandatu niyamanitse ku muryango w'ubuserukizi bw'u Burundi ikampara mu Buganda kuva kuri uyu wa gatandatu nkuko wabibonye yavyongoreye ijwi rya Amerika abo nabo ni Jeremie Ngendakumana yahoze atwara umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD agaserukira n'u Burundi mu nama nshinga amateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko Pamphile Mudelega yahoze ari umunyamabanga ntayegayezwa w'ikigega kijejwe kwakira ifashanyo mva makungu Melchior Simbaruhije na Dismas Nduwayo umwe yahoze n'umuvugizi ubundi muhanuzi bicegera cha kabiri c'umukuru w'igihugu Gervais Rufyikiri nawe nyene ubu ari mu buhongiro Vincent Gahungu yahoze ari umushinga mateka w'umugambi uri ku butegetsi na Denis Hakizimana yahoze ari umuhanuzi w'ubutwari n'amashinga mateka Pio Ntavyo hanyuma nawe nyene ubu abarizwa mu buhongiro ubuserukira Burundi mu Buganda ambassadeur Epiphany Kabushemeye nta mwana niwe yateye umukono kuri urwo rwandiko asigura ko abo bagabo batandatu batemerewe kwinjira mu nyubakwa z'ubwo buserukizi busaba icyo ari cyo cyose ubwo gwete ruje rukurikira umubonano yagiranye na Jeremie Ngendakumana nabo bari kumwe ku munsi wa kane uheze abo bagabo bahunze igihugu kuva mu mwaka w'2015 bari bagiye muri ubwo buserukizi gusaba impusha zitwa murekarengane canke resepase zo gutabuka mu gihugu cabo ambasaderi w'u Burundi i Kampala yarabakiriye ababwira ko agira abanze kubaza abamukurira i Bujumbura uko niko Jeremie Ngendakumana yabisiguriye umunyamakuru w'ijwi rya Amerika
hanyuma turasubirayo batubwira ngo yasabye otoritasiyo y'Ubujumbura twarabonanye na komvetere formule utaromire foto seteratu aca tubwira yuko agiye gusaba otoritasiyo y'Ubujumbura ndetse naho bantu batari ko byabwiza kugenda twaciye andandiro katobuzo juste apres nous tous à tous en attendant hano 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 ni wacya tangiye nziza
twamubajije nimba iyo nyifato isigura ku Burundi bwoba budashaka ko bataha nawe ati cane gose
exactement oya ni
aho bari mu Buganda bari degenje nkuko babitubwiye kuko bafise uruhusha rwo kuhaba canke kuba ahandi nk'impunzi naho biruko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza ntasiba guhamagarira abahunze igihugu gutahuka aha yabisubiyemo mu mwaka uheze igihugu guhimbaza intahe yo kwikukira
uyu munsi uhuriranye kandi nitahuka ubwinshi cy'abarundi bari bahungiye mu mahanga itahuka rya bene wacu riza kongereza akanyamuneza dukesha uyu munsi turabahaye ikaze mu bandi bene gihugu baze gutegurira hamwe imigambi y'iterambere tutibagiye amatora twimirije
abo bazibiriwe mu Buganda bavuga ko iyo mvugo itajana n'ingiro n'abajeje Ngendakumana ikigiye gukurikira nawe mu nyesho yatanze mu rurimi rw'igifaransa yagize ati
on attend on va envisager autre chose après mais on ne va pas forcer les portes
mu kirundi avuga ati reka turindire gato turabe turindire yamara ntituzokoresha inguvu mu kwezi guheze Jeremie Ngendakumana yahoze anaserukira Burundi muri Kenya yari yatangaje ko ashaka gutaha agasubira kurangura ibikorwa byiwe bya politike ndetse yaruka no gushinga umugambwe mushasha PDG uhurikiyemo abiyonkoye ku mugambwe uri ku butegetsi bahunze igihugu kuva mu mwaka w'2015 kuko batemeye gusubira kwitoza ku mukuru w'igihugu ahari Petero Nkurunziza ico giye twabajije iyo nararibonye ivuka mu ntara ya Muramvya ko yo bashaka gutaha kuja kwitoza mu matora yimirije Ngendakumana we nabo bari kumwe ntibatomoye neza gusa bemeye ko bazokwitaba ayo matora
burya rero iyo cy'amatora ni ntambwe mu buzima bw'igihugu ariko ubuzima bw'igihugu nibwo bunini nibwo bukenewe cyane gusumbiza amatora yonyine mu gifaransa niho bavuga bati un homme politique pense aux prochaines élections mais un homme d'état pense aux générations futures twebwe natwe rero twimubwira kazoza cy'igihugu cyane cyane gusumba imiterekere y'amatora yonyine ariko abanywani bacu n'abarundi bari mu Burundi barafise uburenganzira bwo gutora no kwitoza bumva rero yuko bazoja mu matora Joseph Kandida naze mu bamurabirizi
ku mbuga ngurukana bumenyi abaharanira agateka kazi na muntu bashikiriza ko ukubuza abashaka guhunguka ari ikimenyetso kibi cerekana ko nabotaha batorabwa giza kandi ko vyerekana integuro mbi y'amatora abandi nabo bati reka tubirabisha amaso kuko Jeremy ngenda kumana imbere yuko afata ingingo yo gutaha nuko yari yamaze kubona ko abategetsi benshi bamushegikiye ubona ko ari umusirikare yagwanya urugamba akaba yo bagifise n'abasoma mbike benshi hari nabavuga ko ari umukino w'indani mu mugambwe werekana mbere ko muri uwo mugambwe uri ku butegetsi hari abatabona ibintu kumwe Pierre Claver ni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
urakoze Pierre Claver kuri iyo nkuru naho kubijanye n'imigenderanire hagati y'u Rwanda na Uganda muri uyu mwanya mugenzi wacu Ignatius Bahizi aratubwira ku ngaruka ingwano mu Rwanda mu myaka ya za 90 yagize ku banyagihugu ba muri Uganda baba hafi bibe n'u Rwanda
Rwanda ni rwo rwarwanaga ubwarwo kwe tukabona ibisazu biri kutuzamo gusa tuyoberwa ikiriho nkuko intozi zibonaga zishwe n'izuba niko twapfaga twagira ngo duhungire mu mpunzi bakatubuza ubwo dupfira mu byaro ducu
bawurizaga iki
baravuga ngo umuntu w'impunzi gakure kuba ari umunyarwanda ngo Uganda ntiri kurwana abasirikare baratugaruraga nuko tugaruka bati muhumure ntabwo Uganda iri kurwana ariko twewe igihe kikagera abanyarwanda bagasheringa ibikombora binini cyane nuko bigahutaza abantu bacu
Onumwe baturage bamurora agace ko muri gisoro muri Uganda gahanye rubibi n'igihugu cy'u Rwanda. Abanyayuganda benshi muri aka gace n'ahandi nkazacya hafi cyane kananyarusiza ni hamwe muhajajwe n'intambara yo muri za 90 inyeshambaza RPF inkotanyi zafashe ubutegetsi mu Rwanda mu 1994. Ariko ngo bw'igisirikare cy'u Rwanda cy'icyo gihe cyarasaga inkotanyi zimwe zari ziri ku ruhande rwa Uganda. Ibisaso abaturage bisi bikompora ngo byagwaga muri Uganda bikonona imitungo bikica n'abantu
icyo gikomboro cyari kinini cyane n'iyo cyarakubitaga kigasiga urutanga runini mu rugo byaba ari imyaka iyo ari yo yose byose bigatagurikana akaba ntacyo watarura kandi kigasiga kimisha ibintu by'imikaruka butana birya kuko biriye wanapfagaho byateraga mu myaka y'abantu imyaka ikononekara byakubita mu rutoki bitoki byose bitari byera byose bikamanuka niko byabaga kandi amatungo gapfaga batubwiraga ko tudakwiriye kuyarya kubera ko gabaga gaho nonekaye gariho ibintu bimeze nk'umuyare
Bwana Bambanza George icyo gihe yakoraga n'umuryango musaraba utukura
byari ibintu bibi cyane byari ibintu bikabije utavuga kuko twafiriye ibintu byinshi uzina nk'abare dukosi dukunda gupfira nko muri byo kuko bamwe bararaswaga ugasanga nitwe turi kubata ugatabara aho bari tukabazana mwaka gaki twafiriye byinshi bajyanye amatama bajyanye amakoko bajyanye amahene babo bantu
abandi bazaga kwambura ibintu
abantu b'u Rwanda nibo bazaga
abaturage cyangwa abasirikare
abasirikare
basigaye b'igihugu
iyi abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda kandi ukareba ngo na bya bisasi by'abanyarwanda byararengaga bikosa amazu barasa hari agatete abantu bari mu mirima barapfa
kavuga ni umusaza nawe nduva ko yagize ikibazo gikomeye icyo gihe wo tubwira ko byabaye muri icyo gihe
njewe amazina ganje nitwa Ngareba Efraimu intambara u Rwanda yarateye turahunga duhungira muri iki gice cyahanga bara dutera ibikombora n'amasaso ibikombora biraza byica mushiki wanje ari babiri bose barapfa birongera barongo cyuko rangira imana bo barakira kubyabaye amazu gose benshi baragasambuye agandi bikombora biragasenya abantu barabarasa barapfa imyaka turayihomba amatungo turagahomba bityo
abakecuru babiri bafishije abana babo igisasu kibaturikanye bari mu murima naya magingo baracyahahamutse ku buryo batinye gusubira muri uwo murima
urugamba tuzi rwanyiciye abana babiri abahungu babiri
igisasu mu murima
nuko kikira bica aho ntibuhinga
kubera iki
datinyaka ni mu yaririya ndatinyaka
so umurima wawe warawutaye imyaka 20 arenze utawuhinga
irarenze
watinye kuwuhinga kubera iki
kubera gutinya ngo ntagisangamo n'ubundi bakanyica nkagisanga mu wenda bagitayemo nkapfira
kandi se wowe mukecu nawe hari ingaruka byakugizeho
nabo bana bateriye umunsi kumwe cyabakubiteye kimwe
nabo uyu mukecu rusi cyangwa abawe
uwanjye yari umwabo yari babiri
we arujya ararugenda
mbapfira kimugo munsi
bari bari mu murimo umwe
bari bari mu murimo umwe none bari mu murimo umwe ya bintu birabaturikana nuko bapfira aho bamanuye imirambo n'iyo myaka yacu yose herayo n'ihene zo bari baragiye bari gukura baragiye no kuragira byose byahezeyo
nyuma ya nyuma arayiretse pe
none weho none nk'ubu twashobora gutaramayo wagira uti n'ubundi nanjye kiranturikana twarayiretse
ababujije abantu n'abahombye ibyabo bamaze igihe kirekire babaruwe kugira ngo leta ibarihe ariko imyaka irenze 20 ari ntacyo leta irabaha nyamara ariko icyizere cyo guhabwa impozamarira cyongeye kugaruka nyuma y'aho perezida Museveni abibwiye ko leta igiye kubariha vuba
turashima perezida Museveni kuko byaratubabazaga cyane nimba dufite government tukaba twaratakambye ntibagire icyo bazisubiza ariko kubwo yadushubije turanezerewe
mu rwego rwo gufasha abagizweho ingaruka n'iyo ntambara ya FPR inkotanyi umuryango w'ibihugu by'uburayi wubatse amavuriro muri utu duce gufasha abantu ukurikije abayobozi b'iyi ntara ya Gisoro Ignatius Bahizi ijwi rya Amerika Uganda
urakoze Ignatius kuri iyo nkuru mu Burundi umuhinga yigenga mu by'ubutunzi Faustin Ndikumana yashize ahabona mu ntango z'uku kwezi kwa kabiri igitabo cyitwa Kira Burundi cyo gitabo kivuga ku burongozi buzamura ubutunzi bw'igihugu bufatiye ku ngingo nziza zifatwa mu by'ubutunzi twavuganye mu kanya na Faustin Ndikumana atangura avuga ku catumye bandika icyo gitabo
twanditse igitabo mu kugira duterere kuko turavye ingorane za politiki Burundi buhitiyemo indiyane ingene usanga mu migambwe manye politiki hakabura ingene dushobora kuzatura icyo twokwita des projets de société imigambi nyine ishobora kuzamura Burundi abarundi bari hamwe hamwe tutereka reka duterere rero ko tubona bidakunze kuzagira gukorerwa no mu migambwe cy'abanye politiki tureka duterere twandike igitabo cy'umugambi bw'imita projets de société iyo bankanka nk'akaruriro tuvuga tuti kiinye karura abantu bagafatira ko rero n'abandi mu minsi iza rero yari imiganga hasi ko tuvuga na deba bagashobora gutangura kubishyira imbere ku buryo tuza abantu bazaba bariga guhiyane guhaganisha imigambi kuvuga imigambi abarongora igihugu bagafatira ku migambi kandi n'abanyagihugu bakayibaza bakababaza ati ya migambi igezehe tugahindura cyane cyane cyo nukwita ingendo makarite y'ingene abatwara babikora n'abaga babibona hanyuma kumbwe rero ko no mu bindi bihugu n'usanga bigenda birakogwa abantu batanguza barahiganisha imigambi twere twakiri kuri icyo gitabo kira Burundi mu Gifaransa ni initiative Burundi Energie pour le Renouveau kugira n'ibyaza biraja muri deba abantu bakumva ibirimwo bifatigwe ko n'abandi ku buryo uca baza baragira ibyo bategura nabo nyene ugasanga igihugu kiko kirisononura
wabuze ko muri uwo mugambi wo kuzamura ubutunzi byofatira ku gufatana mu nda kw'abarundi wo bisigura neza
mu bisanzwe ni igitabo kinini no bako kiri mu mpapuro zirenga 160 mugabo mfatiye nko mu byungane rimwe ndakishize mu byungane mu mpunyapfunye mu byungane rimwe ni ukuvuga yuko mu kuzamura ubutunzi bw'ibihugu no kurwanya ubukene bihagaze ku gufatana mu nda kw'abarundi cohesion nationale intwaro ibereye uburongozi bwiza bukomeye kandi buhindura abantu no gufata ingingo nziza mu by'ubutunzi dufatiye no ku butunzi kama Imana yaduhaye kugira ngo turuhe igihugu rero gitekanye cyiza kandi giteye imbere ibindi mu isanzwe mu byungane rimwe nuko nokivuga
muri icyo gitabo uravuga kugaruka ku kugena uburongozi bw'u Burundi bwari bumeze kuva bucikukira wo buca ku mayango ko byari bimeze gushika ubu n'icokogwa
ubwa mbere ho ndabisubiramo ndaraba uburongozi bw'u Burundi ingene bwari bumeze kuva itariki imwe y'ukwezi kw'indwi 62 gushika uno munsi umuntu hagira ubushakashatsi kwaraba ingene amaleta yabisitanya hari gihe nkajya ku ntwaro ya cyane wasanga nko kuva mu 61 kuva 62 gushyikira gushyika mu 66 ugurage ubushakashatsi ugasanga nta leta yashobora kure mu wayene ugasanga leta yamara nk'amezi 6 amezi 7 kubera injyane amahindagurika ugashobora ko ata mugambi w'itembere washoboka leta zihindagurika gutyo haza kuri Repubulika ya mbere ukaraba ingwane zagiye ziraba ubwicanyi za politiki ugasanga igihugu cagumye cyaca kibohwa n'izo ryana abantu bahunga basubira ku nkora ka Repubulika ya kabiri nyine tuhagaruka tukaraba ingene habaye agahengwe gatoyi ingamba iterambere rubakwa iragira gute mwami imana aho biratina birahinduka haraza n'injyane igisezi ya katolika n'ibihugu birasubira ibya diplomasi mu 88 n'indwi ya gatatu hagaca haza za ntega marangara zande haza politike y'umwe abantu bamatera bagira gute gushika dushyira 93 ho bica birunyuka tumara imyaka 12 mu ngwano 15 habaye amatora byagiye birarangira 15 na 10 na 15 iby'ibiri ngo byose byagarutse muri gusanya ugasanga kabisa Burundi byarabunaniye kumara imyaka 10 butekanye buri ku Burundi biterambere ivyo remeje kubikubira muri rusangi na kiyengera ndaraba ingaruka byagize ku iterambere ry'igihugu hari ibitabo byagiye byasohoka twagiye twaraba n'ibiki byahubana na biko byerekana ingaruka n'abashinzwe ubushakashatsi bagiye buramurazi ko hariyo n'igihe igeze gufatwa za mbarwo mu abibuka imyaka 3 mbarwo isubiza igihugu inyuma iti harabaye byinshi ngira hageze igihe twa turavuga
turaza kubigaruka
cyane bishafitse metwo bigaruka
turavugaruka
amazi ngare byarasubije inyuma ubutunzi ugasanga nkubu ugasanga imbere yo mu 93 abakene baharwa muri 35 ku ijana mugabo abakene basane mugabo ugasanga muri za 2005 na 2006 bari 57 ku ijana urumva ni ibintu ugasanga turamaze imyaka n'imyaka atarugomero bw'umuyaga nkuba twubatse ugasanga iby'imyaka nkuba biratugo ni ibintu bikwiye gusanga abantu two kwikubita agashurazi
reka turabigira kwako
ubinjiye rero ubona rero yuko ati hari hakwiye kuba ari ringe n'abantu bo kwikubita agashiba gahinduka ngira ndaza kuvuga mu migabane mashapitse akigize ngira nabona bacha batahura
yego yego reka tubanze tuze ku mirongo ya telefone dufite Innocent uratwumva Innocent uri he
ndi mugaba mu gusaka cyangwa ndi mu kanyosha
ufite ikibazo ubaze umutumire cyangwa icyumvira
n'icyumvira mu n'ikibazo yavuze yuko ko yanditse igitabo cyerekeye kugwanya ubukene hano mu Burundi ikintu ubona hano mu Burundi kugwanya ubukene biracyari inyuma y'amajyambere cyane kubera nk'ubu nk'ukwaruka nk'ubu twarabuze akazi uruheza amashuri ubu nta kazi rufite kandi urutaroheza ku bwinshi n'abatanga akazi ikisanga bagusaba ibintu by'umurenge none yokora iki kugira nawe agwanye ubwo bukene cyane abo ugwaruka ruheza amashuri no kororoha akazi
reka bishure
yego
mwishure
se yarabe byangombwa nicyo bita ibintu 12 byangombwa bisaba yuko bihinduka kugira uwo murindi w'iterambere ushobore kuboneka twagaruka no kubijyanye by'amaseriteri do croissance donc ibyo fatiga kugira igihugu gishobore kuzamuka tugafatira n'ukaroka ibindi bihugu mu bisanzwe ndiko ndabivuga mu gitabo nka bene iki kiba gifatira kuzwa n'igihugu muri rusange usanga ibintu bigenda bihamagarana cyangwa kubira ati mbega none ko hari ubukene nizananye gute kubera ko ugashomera kare ukari wasubira inyuma ugasanga ni ibintu bigenda birakwigana ugasanga ati kumbura ya ntwayo yere itabaye neza ugasanga hari impande tubigira bwabo wa murindi w'iterambere ntuboneke wafatira nk'ibi bya kwezo nasionale gufatana mu nda kw'abarundi ugasanga igihe abarundi bama mu ndyane bagira gute wumva iterambere rishobora kuboneka gute baguma ba mu njyana gato hashaka tukivuga tuti kugira no dosiye ry'iterambere nta kuntu iyo kwezo twoyicarira gufatana mu nduga barundi bakuva kwarira niba kabanza gupfura mu nzi utwo tuntu twama tubazinganika kuko urazi ibyo byagira bazinganika ni ivyo nyene nta gihugu na kimwe gishobora kugwanya ubukene na mwishure Bosco mu gihe abanyagihugu kenshi bazima bama mu tuntu tw'indyane tw'ukuntu tunaturiye ugasanga hagusenyera ku mugozi umwe bamwe bakwegera hariya abandi bagakwegera hariya urumva iyo nyandika ate n'ibindi bihugu niko bibanza kugira hanyuma tugenda ukaraba ati mbega none iyi ntwari ibiri imeze gute ibi by'igiturire mbega amahera abonetse atunganywa gute yose n'ibintu bitegeza kuza kuri iyo croissance ishobore kuboneka ukavuga tuti none imigambi y'iterambere yabaye mbega barayisuzuma barisuzuma nko bavuze project kanaka ije barasuzuma yuko ije yashatse gushikako yabishitseko batayisuzumye numva kwishora gukoreshwa nabi na bwa buzinyi butangwe ugasanga byahere do ni ibintu rero bihamagarana muri ico gihe kumbe tubwiye kuri kimwe kimwe woca usanga ubyureye bivuze parazambara ki igisata cy'ubutare coteze imbere Burundi cyose igisata cy'ubutare choteze imbere kigatanga akazi mbwabo intwari ibereye ibonetse mu gihe cyo gisata cy'ubutare kije hari ikigwanya mu ntwari ibereye bwa butare kugura burashoka ntibuboneke iyo Burundi ngo dusanga ni ibintu rero twafatiye ku buzanzu bwose byogenda bihamagarana ku buryo tubishize mu ngiro chubura na tuko turazamuka nyingi
kuko hari
mereza ku bihugu bimwe mwa karuriro byabishitse ko
yego reka tubandanye ku mirongo dufite David uratwumva
ndabumva
David ufite kibazo cy'imvira
ndabise kibazo nkagira ni cy'imvira mu hanze mu ndashize mutumire ndongera ndabaramutsa ku ijwi rya America
tugabaramukije hari wumva
nanze ndabaramukije
nabyumvise ibyo kuvuga ngo intwaro ibere n'ubutunzi icyimbiro ntangura kuvuga nuko ugerageje kuraba Uburundi si igihugu gikenye
kubera kubera wabisigura
yego isi yacu ni isi imera ugerageje nko kuraba nk'ibihugu duhana imbibi za Tanzania za Kenya n'ahantu usanga bafite n'ahantu hatobana banarimo mugabo ugasanga abanyagihugu babo barashobora kubibesha ku bintu byerekeye nk'imfungurwa n'iki ikintu yahita aravuga ndagishyigikira cyane avuga ati intwari ibereye irashobora guteza imbere ubutunzi ufatiye nk'uko no bivuga iyo ubwo butunzi butwawe neza kuko nko mu Burundi gerageje kuraba nta nahamwe bigera batwereka buri mwaka bakatubwira ati nk'ubu turagi intara za Mwaro za Muyinga za Kirundo zariga ahantu bimba ubutare bavuge kuti ibi bihugu nka Saudi Arabia baba ariko barimba ubutare ibi bintu byatwaye amahera ya naya naya kandi tugira tuyakoreshe ibi nibi nibi ikibazo nashaka kubaza umutumire
yego
hari ikintu dukunda kwibagira mu Burundi cyuko ubutunzi bwa mbere bw'igihugu n'abanyagihugu none nikiye kintu kibuze kugira ngo abanyagihugu b'abarundi
adakenye uravye ubutunzi kama Imana ishobora kuba yaraduhaye kuko hari ubutunzi kama Imana iguha n'icyo nawe ubukoza kugira kwiteza imbere ingira no muri iki gitabo twaragarutse cyane kubyo twokwita le potential Burundi bufise yadondagayemo biki harimo n'ibindi byinshi twadondaguye byinshi neza turonka kandi ko kubisigura ko turabisigura umwanya umwe byerekana ko Burundi bwoshobora gufatirako iyo rero habaye prise de conscience tukavuga tuti mbega none turafise conscience turamaze gucugwe dufise ubutunzi kama byinshi kandi tubukoresheje neza ntitwoba turi aho turi uno munsi icyo kintu kikabanza kikatwinjiramo ati tubukoresheje neza twoba turi aho kuko n'ibyo bihugu bimwe bimwe natanze kw'akarorero ntibigusanga mu butunzi kama kenshi biri inyuma y'Uburundi ugasanga ibyo byimbura production interiore ko igihugu kitaguragi kompara n'ikindi ugasanga birarenze ugasanga umwimbu wabo ni inshuro gatatu Burundi inshuro gatanu Burundi ugasanga hari ibihugu usanga bingana ni province nka zibiri z'Uburundi naho tuvuga ngo Burundi n'igihugu gito hari ibihugu usanga bifise bingana na province nka zibiri z'Uburundi ugasanga byimbura inshuro cumi Burundi kandi utavuga ngo ni isi y'igitangaza yindi bafise byose kitako bitabiduha ikigo urumva rero icyo ndicyo avuze no mu gitabo narakigarutse ko muri ibi narabigarutse ko ndabyerekana hano kuvuga ati ubutunzi bwa mbere n'abanyagihugu cyane bose muri izo prearabe ndavuganye n'abanyagihugu ndabagaruka ko icyo bita planification de ressources humaines ucibanza kimwe ati mbega no n'abanyagihugu abarundi dushoboye iki dufite nivo de technology iyihe abahinga muri ibi bintu kadufise bangana gute ibyo turigira twibaza turabe capacité de ressources icyo Burundi ashoboye icyo bita capacité de ressources humaines
Radio Sud America di Washington DC hanyo tuhereze amakuru y'ibiganiro cyacu bafite kuri isaha uwandanye mudukurikirana mu biganiro byacu biri imbere kuri radio yanyu Radio Sud America
Hii ni idhaa ya Kiswahili.